Muva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze uno munsi mu kiganiro muri sanga cerekeye ingoma y'imico kama igihugu cy'u Burundi. Ni muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri sanga gitangura saa 10 amasaha y'Bujumbura mu Burundi gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Kaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera akaruhuko k'ibikorwa vya leta yari arimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abavugizi b'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora. Muri ico kibanza c'imico kama igihugu c'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho. Abatari bake barashimye uburyo yifatanyije n'abavugije b'ingoma mu kwerekana akamaro n'ikibanza kinini ingoma zifise mu karanga k'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi abandi bavuga ko batahimbawe n'uko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona ko ari mu kibanza nk'umwami, kandi ko ingoma zigenewe kuvugirizwa wenyene. Mwebwe mubibona gute? Mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi? Mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma? Mbega umukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba ingoma aba atambira nde? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza hamwe n'abahinga bajejwe imico kama mu Burundi. Rero abatwumva ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora gutanga nimero zanyu tukabakira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Reka mbere ko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize amajwi y'ukuntu byari bimeze aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko aravuza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega aciye iminsi mike.
Thank you.
Ayo majwi rero mwariko murumva yuririmba yari prezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari ko aravuguza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site ya Gishora. Nivyo tujye kuganira uno munsi uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko twabibashikije mu kanya gahera no munsi turi kumwe n'abahinga babiri, umwe akaba ari muri Canada ni Patrice Ntafatiro ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi byerekeye ikirundi c'abarundi. Aba kandi yarakuriye yavukiye nako yavukiye yongera kurira mu ntara ya Gitega, akaba yaravugije ingoma muri Gishora muri site ya Gishora kuva akiri umwana muto cyane. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na professeur muhinga mu byaka by'imico kama igihugu cy'u Burundi, professeur Emile Mworoha mu gihugu cy'u Burundi, atubwire nawe nyene byinshi byerekeye ingoma z'igihugu cy'u Burundi, kumbure n'ukuntu abantu bakiriye babonye umukuru w'igihugu avuza ingoma mu Burundi. Reka twakira abatumire bacu, mushinga nahe professeur Emile Mworoha ngaho mu gihugu cy'u Burundi, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze ndabaramukije.
Murakoze cyane gufata akanya kanyu ko kuganira natwe. Nawe mushinga nahe Patrice Ntafatiro aho muri Canada, amahoro neza.
Yego, ndaguhaye mwaramutse, murakaramba, murakagwira, murakora ku ngoma.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Eko nkuko mwabyumvise uno munsi rero tugiye kuganira ku kamaro n'uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko mwabyumvise kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuza umurisho aho yarari mu karuhuko mu ntara ya Gitega, neza na neza Gishora, aho yariko arasozera ibikorwa akaruhuko k'ibikorwa bya leta. Ego duhereye kumbure kubijanye n'ingoma, ingene abantu bavuza ingoma baba bambaye imyambaro baba bafise iyo bariko baravuza ingoma, kugira ngo kumbure duhere kure cyane mbere ko dutangura kuvuga ibijanye n'ingoma nyazo. Kumbure mpere kuri mwebwe mushinga ntahe Ntafatiro, bijya bintu bambara abantu bariko baravuza ingoma abakiri bato kumbure bashaka kuba batabitahura, ego barabona ko ari amabara y'igihugu cy'u Burundi, tubwire bimwe mu bijanye n'ibyo babambaye bariko baravuza ingoma.
Ego ndakengurutse ku kibazo, neza na neza hajya y'abakimbo bariko baravuza ingoma barambara bakikwiza. Kera bambara impuzu z'ibiti, ariko ubu bambara impuzu zisa n'amabara y'ibendera ry'u Burundi, no kuvuga ibara ryera, ibara ritukura n'ibisa n'urwatsi rutoto. Hanyuma baheje kuzambara barashira ko igihete, barashira ko ubuna, barashira ko nubwa nti n'igitembe, bafite n'imirisho, barashira ko n'icumu. Ariko cyane cyane ku byo nugaruka ko kuri nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariko aravuza ingoma, yarashize ko umuhibu. Umuhibu nawo wari nubwa nti nikintu umwami yambara, nikintu umuntu akuze cyane, nubwa ni umuntu atari ndongozi yambara. Yarambaye umuhivu rero, arambara igihete, arambara n'impuzu. Kandi ko ndaho nyene yarashoboye ukuntu bahora bambara ibigwerero mu Burundi, iyo mpuzu bavuze ingoma bazita ibigwerero, ku bisanzwe bahora bambara impuzu impuzu y'imbere ikaba ari yera, hanyuma ibindi rero bakaca nubwa ntigikwembe kimwe kikaba gitukura, ikindi gikwembe kikaba gisa n'urwatsi rutoto. Igikwembe gisa n'urwatsi kigahindukira kikaja inyuma, imbere hakaboneka nubwa ntigikwembe gitukura. Ubu rero ku bavuza ingoma nka bose ndaza kubishikako, uko mwakavuga izi ngoma uko mungana mwese, nyiri cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yatweretse ingene bambara impuzu, ingene bambara imigwebero. Ubujya mugwebero usa n'urwatsi rutoto uzohora uje imbere, umugwebero usa n'utukura nawo ukaja inyuma. Umwami ntihenda yakoze ikintu batabakira uko nyene, naho nogeza murakaramba mugwire muhere ku ngoma.
Murakoze cyane kumbure, uraza kutubwira ibyerekeye uko kuntu bamwe bamubona nk'umwami abandi bakabibona ukundi, ati n'umukuru w'igihugu s'umwami. Ereka mpindukire kuri mushinga ntahe Mworoha mu gihugu cy'u Burundi. Namwe uko mushinga nayo Ntafatira bisiguye inyambaro z'umuntu ariko aravuza ingoma, ziba zifise izindi siguro kumbure zongere kuzo mushinga nayo Ntafatiro asiguye.
Wakoze
umwambaro w'abavuzi ingoma kera nkuko yabivuze kera hariho impuzu z'igiti hanyuma rero nibyo bambara hari naho bambara n'icyato kuko hariho bambara icyato babyina babyina bahariya ku hariya mu kirundo mugabo n'abavuza ingoma nabo nyine barashobora kwambara icyato abandi nabo bakambara izo mpuzu z'igiti hanyuma rero bakaba bafise cyane cyane n'iyo mirisho akaba n'ububaji imbere azabe arabereka ingene bashobora gutamba urumva rero nkuko yabivuze ubu naho hariho cyane cyane kwambara impuzu zijyanye n'ibara n'idarapo y'u Burundi ry'ibendera ry'u Burundi imyambaro rero ni uko zari zimeze zagiye zirahinduka uko igihugu myaka yagiye irahaca
ego uravuze n'imirisho ngene bayiyobora abo tubwira kumbure ingoma zimwe zimwe baravuga ko zifise amazina zifise icyo zisigura na zonye ushinga nahe mworoha yego
ingoma zirafise amazina ubwa mbere no kwibutsa yuko ingoma yari intambo cyane cyane yari yerekeye umwami yavugiriza umwami hanyuma nta muntu asanzwe yashobora kuvuga ingoma ibyo byahaguye biza rero mu nyuma novuga yuko ingoma yari anarwa yari yatambira umwami mugabo kandi ikindi umuntu yomenya nuko umwami kera yaravuze ingoma mugabo yayivuga cyane cyane nka rimwe mu mwaka kugira kuko ingoma murazi yuko yari yo sembore y'ikimenyetso cy'igihugu nuro umwami niwe yatanga umurisho wa mbere bakumva rero ayivugiza kuri kagenda abandi batanguye izindi ntambo zose zerekeye ingoma abandi batimbo bose mvuga batimbo n'abakana ingoma mugabo bakongera bakanazitamba niho rero baca batangura wumva rero umwami yaravuze ingoma mugabo byagiye birahinduka kuko urabona mu nyuma rero ibyabaye ni uko ingoma yahavuye abakoroni barayishije hasi barakura umuganuro 1999 abapadiri nabo barayisubiza hasi basigara bayivuza bahamagara abakirisi bagiye kumva imisa hanyuma rero iraba rero iratibiramenyekana mu gihugu cyose urumva rero yerekeye intambo y'ingoma yagiye birahinduka uko imyaka yagiye irahera
ego amampindukire kuri mushinga nahe ntafatiro namwe mutubwire ibindi byerekeye ingoma nyazo ingoma kumbure ego turabumva ego mpindukire kuri mushinga nahe ntafatiro kubijyanye n'ingoma tubwire ibindi mushinga nahe ntafatiro muratwumva mushinga nahe mworoha nibaza ko harimo akabazo muri telefone muratwumva neza
makagenda hakaba n'izindi ngoma hariho ukinzo yati ariyo yatuma umwami bayibuza igihe umwami yibambuye kuvuga byutse canke agiye kwibikira hariho rero n'izindi ngoma zisanzwe mwavuga iz'ibishora izo bita mu rurimi rwa izo bita rucitseme bari hariya mu gishora hariho n'izindi nyabuhoro ngoma bavuga y'amahoro yari hariya cyane cyane ibanga urumva rero ingoma rero zari ubwoko zari ubwoko bwinshi mugabo cyane cyane hari ibisanzwe nizo rero zavugirizwa ibwami igihambaye ni uko byagiye guh bahinduka rero mu nyuma yo yaho baboneye abazungu bashitse mu Burundi bakabona yuko ingoma ari kintu gihambaye ega nti hari mu Burundi gusa hari mu bindi bihugu biyaga binini urabona kagende ari mu Burundi karinga ari mu Rwanda igihe byose rusama ibinyoro nyabatama ibikore baremera ibushi n'izindi n'izindi urumva rero aho rero tubanze kwikukira mwarumvise muradi yuko ingoma yaciye yarabaye ikintu cyerekanwa mu mahanga barabijyana kuri exposition y'Iberiferi y'u Rwanda mu 1998 hanyuma rero geragenda no mu bindi bihugu hanyuma cyane cyane birasiba biramenyekana no mu banyagihugu cyane cyane mu mashuri mu masosiyasiyo baravuga ingoma kugera naho nkuko mubizi yahavuye iba ikimenyetso cya mbere cya ikimenyetso kama y'u Burundi kuburyo n'icyo Burundi murabizi yahavuye yemezwa mu 2014 birajya muri liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ikoroshye kaba ari ikimenyetso kinini cyane.
Ego urakoze cyane mushinga nahe ntafatiro namuduhindukire kuri mwebwe mwavukiye mukurira mu ntara ya Gitega neza na neza mu Gishora muravuza n'ingoma mu Gishora mukiri bato kuva mukiri bato ubu mubandanya kandi no kuvuza ingoma ngaho mu gihugu cha Canada ingoma amazina yazo n'ibindi byerekeye uko zivuzwa mwo tubwira hama mugire ko mutubwire ko mwakiriye aho mubonye inyenyi cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi president ndashimiye avugije ingoma mwabyakiriye gute ariko mbere yaho tubwire ibijanye n'ingoma nyezi Allo
ay nkuko yabivuze hari ingoma z'ubwami Allo
Ego komeza turakumva
ingoma z'ubwoko bune hari ubwambe na mbere ingoma z'ubwami nkuko mwubahwa imirimoro hayabivuze zakagenda zarukindo n'izindi hari mari ingoma z'abakimbo zijya zivuzwa mu Gishora mu mwihigiro ikidasha n'ahandi hariho n'ingoma z'ibisharizo zijya babaza hamugasanga ziri mu mazu hamubwa kane hari ingoma zivuzwa mu masengero cyangwa ingoma usanga zivuzwa nko kwishure rinaka kugira ngo abanyeshuri batonde neza n'ibindi jewe nagomba kugaruka ku ngoma z'abakimbo zijya zo mu Gishora cyangwa zijya zimakebuko Bugi ingoma ziri ubwoko butatu naho zibona kurya. Hari ingoma ya mbere yitwa Kirota, nijya ngoma ntoyi. Ijya ngoma rero ni ingoma y'Imana. Ijya ngoma y'Imana mugabo ni nka kujya kumusaraba ni kujya kumudari ku bagatolika, ni kuvuga ni kintu cyerekana Imana. Gere ijya ngoma rero kaje kagoma gatoyi yitwa Kirota ni ingoma y'Imana. Kandi misi yose bavuga ijya ngoma ijyango migiriza kuvuzwa igashemezwa kubera umuntu abari karashemeza Imana. Haca haba iyindi ngoma yitwa Inkiranya. Inkiranya ni ijyangoma iri mbere ya zose. Kumbure abavuga Igifaransa bayita solo. Mugabo ni ingoma y'Inkiranya. Ijyangoma yitwa Umwami. Ijyangoma yitwa Umwami. Umuntu ari karavuza ijyangoma burya bari Umwami. Hanyuma haca hakurikira rero ibishikizo. Ibishikizo ni zijyangoma zivuza zikavugiriza uri karatamba. Chanari uri katamba ari mbere hakaba namashako nizijya ngoma ziguma zivuga zitaruhuka ibyo bishikizo rero namashako byitwa igihugu kuko mu bishikizo harimo n'ingoma imwe yita umushinga ntahe bakayita umugabo kubisanzwe ubu ingoma bazivuze gutariko hajya iyi ngoma y'Inkiranya ikirungerewe habwiriza gusigara iyindi ngoma imwe yirungerewe hamaze kaza guturirwa icya iyo Inkiranya gatugwa no kuvuga kujya baba ariko baravuza ingoma zi baje bazirungereye hanyuma Inkiranya gatugwa hanyuma ari hakabona kuza guturugwa iyo yindi ngoma ya nyuma mugabo barabihinduye usanga ingoma y'Inkiranya ariwe mwami ariyo ijya guturugwa bwa nyuma aho rero ku kibazo cya kabiri jewe mbonye n'icubahiro Jenerali Majore barite ndayishimiye avuga iki ingoma naranezerewe cyane nagize nti ijyavuzwe iratashe ndaza kubishikako yarerekanye ko Uburundi ari hanga se naryohe ko narabonye ko Uburundi ari hanga kubera iki kubera abateye iteka imico kama y'abarundi arambuye inyambara bani arambaye imigwebiro arambuye ibiracu asigara ibirenge bisa murajya amabuye ninge na meza ajya amabuye byarakomeye gute je naravugije ingoma mvuye muri Canada ajya amabuye arahekenya mu birenge arayose arakura acaba rero arijije bugufi abararenganuye kintu cyanjyoheye gose nta muntu yarakorotse ndakabonye kajya kantu kimwe kingahe amuntu yarakorotse kubera iki yaraheje kurenganura abari bararenganijwe muribuka abanyagishuri ngene barenganije ukuntu zizarigaruka ko yaraheje kubarenganura rero kumbure n'ico bashaka bari baheje kukirungu yaravugije ingoma hamwe nabo aratera iteka ico kama y'Uburundi n'intonogeza ngaha
kugirango
ndaguhitambo
ego murakoze cyane reka kumbure mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone twakire n'abanywanyi bishwe rya America nsubire ngaruke kuri professeur Mworoha umuntu yari mu gihugu cy'u Burundi ico gihe kandi akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi mwavyakiriye gute abarundi mwari muri kumwe aho mu Burundi bavyakiriye gute byarabatangaje kubona umukuru w'igihugu avuze ingoma byari bimeze gute
umurisho umukuru w'igihugu yafashe agatamba ingoma jewe aho nari negereye bavyakiriye neza kuko uravye ingeme ingoma yateye imbere kuva naho Burundi bikukira urwaruka rukayegera abandi bakayegera hanyuma nama asosiasiyo menshi mu mashuri mu makomine eka n'ibintu byerekana yuko ingoma yamaze kwemezwa mu gihugu hose kandi ikongera kwemezwa no ku isi yose none rero hariho kumbure abatoba batabivuga neza mugabo ntawumbona kuko n'umwami nabibabwiye n'umwami yaravuze ingoma mugabo cyane cyane yayivuza rimwe mu mwaka avuza karyenda kugira ngo abone yuko abandi bose kuko nk'umuganuro wari umunsi mukuru w'ingoma kuko abantu bose baza kuraba intambo z'ingoma umwami rero niwe yatanga uwo murisho wa mbere mu gaturutu mu gatondo kugira ngo abandi bose bace batangura none rero jyewe mbona yuko ingoma umukuru w'igihugu atambye ijya ngoma yerekanye yuko intambo y'ingoma ari ikintu gihambaye atanumwe mbona ni nk'akarorero kandi tukaba tubona cyane cyane ingene umurisho w'ingoma ari anar imateriyeri anar materiyeri kubera ari igiti cy'umuvugangoma aho rero ni ingira yuko kikaba kandi ari ko kintu cyemewe cyane mu bintu byose ya
yego
y'imico y'abarundi y'imigenzo y'abarundi scientifique l'architecture ingoma rero ikaba yarabaye ari icya mbere cyagiye kitumenyesha ku isi yose numva rero ari byiza cyane kugira ngo n'umukuru w'igihugu ntatinye kugira ngo yerekane akaroro jewe nabyakiriye neza nshono babwira tugira amahoro
murakoze cyane reka rero duhindukire ku mirongo ya telefone n'abanywanyi bishwe rya America barafise ico baterera barafise n'ibibazo babaza ego turabumva reka mpindukire nakire Martin Mwana turi kumwe ku murongo
niho ndi ndabaramukije
amahoro neza duhamagaye uri hehe
ndi mu gihugu cya Kenya ku mazina nitwa Martin Murerangabo
ego ikibazo cyangwa icyumviro
ubwanje icyumviro nagomba guterera no kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe akajyo ko guhura n'abo twokwita abanyagihugu bo hasi akemera kwiringanisha nabo agakura twose mereka tuvuga inyambara bami inyambara bakuru akajya hamwe n'abatimba agakurikirato akambara umwambaro w'ingoma agatamba twovuga ko yahaye agaciro ingoma zacu hanyuma ikindi twovuga ko koko yareretse akarorero abandi bategetse kuko ubundi yaraberetse ko bitarangirira gutorwa ukagenda kwicara hariya hejuru ku ntebe ariko bikenewe ko ugaruka ukibuka abagutoye hakabaho ikibanza muhuriramwo mukaganira ukabereka ko inyuma yo gutorwa kwica umutegetsi hariho icyumviro kibafite ko kandi utahura ubuzima nabo nyine hariya hasi barimwo hanyuma ibi twovuga twibuke ko byabaye inyuma yuko hari haheze amezi makeya avuye mu gihugu cya Kenya aherekejwe n'ingoma tuvuga ko ubwanje novuga ko ntibyarangiriye mu kugenda kwerekana ko umenga ingoma y'u Burundi n'igikoresho cyo kwinezereza gusa ariko hariho ijambo ifite mu gihugu cyacu irafite ishingiro irafite tuvuga ko niryo shingiro ry'imico y'igihugu cyacu ku bwanjye rero novuga ko nabihaye agaciro narabishimye kuko n'akarorero keza n'abandi bategetsi bagenzi be bofatira
urakoze cyane Martin reka mpindukire na Kire wundi ku murongo wa telefone Pascal Nkunzimana naba ntihenze izina ryawe ry'ikirundi Pascal turi kumwe ku murongo
yego
amahoro neza
amahoro cyane mama
uduhamagaye uri hega Pascal
bendi mu cyankuzo aho bitwa muri commune Mishiha ku mupaka wa Gahumo
ikibazo cyangwa icyumviro ku bahinga dufite uno munsi ku bijyanye n'ingoma z'u Burundi
ego yewe nta kibazo ufise ahubwo ni inyunganizi no kongera ko kubyo umukuru w'igihugu cyacu yakoze cy'u Burundi umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yakoze ibintu byiza cyane byo gushyigikira abenegihugu mu bisata byose abenegihugu bariko barakora akaza akabashyigikira nabona igisata cya mbere cy'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu arabikora kugira ngo abenegihugu abereke akarorero kugira ngo abenegihugu babone ko batariko baritamba bonyine mu bintu byose ko umukuru w'igihugu abashyigikiye ku byo yakoze rero twebwe nk'abenegihugu twabibonye byaratunezereye cyane ahubwo umukuru w'igihugu arakomeza rwose kwiyegereza abenegihugu no kubatinyura yuko umukuru w'igihugu atari umuntu ateye ubwo atateye ubwoba ku benegihugu ibikorwa byabo baba bariko barakora ko abari inyuma nabo bagaca bakomeza ibikorwa byabo bariko barakora bibaha akarusho mu mibereho yabo
urakoze cyane Pascal ngaho mu ntara ya Kayanza urakoze cyane ku cyumviro cyawe n'intererano ego urakoze reka mpindukire ngaruke ku batumire bacu umushinga ntahe Patrice ntafatiro hariyo bamwe mu minsi yahera nyine nyuma yaho babonye umukuru w'igihugu bavuga ije ingoma bakaba kandi banamugereranyije n'umwami bavuga ati nta mwami avuze ingoma kuri ico boba ari ukutamenya canke nivyo koko umwami ntiyavuze ingoma bimeze gute
ndagukengurukiye neza na neza nkuko mwubahwa professeur Emile Muruha yabivuze umwami yaravuze ingoma umwami yaravuze ingoma niwe yavuza karyenda akavuza akanya gatoyi hanyuma abandi bakaca bandanye kinge ndakubwire wewe uri kuranyumviriza aho uri hose uramaze kubona ingene ingoma zitangura zivugijwe n'ingoma y'inkiranya ingoma y'inkiranya niyitanga nuvuga niyitanga ingero izindi zigakurikira icyo gihe umwami kera yaravuze ingoma mbwa yavuze nyine akantu gatoyi kugira ngo ahamagare izindi ngoma nka kurya ingoma y'inkiranya ihamagare izindi ngoma gatoyi zikazibandanye ko rero umwami avuze ingoma singorane ahubwo ngomba jewe nshikirize ikintu kimwe urya munsi nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ingoma ni wo munsi wonyene ku isi yose nzima uko Uburundi bwakabaye Burundi niwo munsi ingoma zavugijwe ahari kwari ukwiyitirira uti gute navuze ko ijya ngoma iri mbere yitwa inkiranya hanyuma ikavuza umwami ni ukuvuga umutimbo wese wo ku isi yavugize ijya ngoma kijya gihe yari umwami kubera yashaka guhagarika ingoma zikaba yashaka kuzibanda zikaba zikavuga umwanya munini nkuko yashaka kuzigabanya zikazihagarara urya muntu yari karavuze irya ngoma n'umwami kijya gihe rero jenerali majori barije ndayishimiye umwubahwa yavuga irya ngoma yari umwami acavuze irya ngoma acaba rero neza byose byakwiye ko ingoma zivugijwe n'umwami hari ikintu cyaciye kiba hari ikintu cyaciye kiba na kwa kundi Yezu yagenda mu gisengero hanyuma akaca asoma ibintu ngo mutima w'Imana uri kuri jewe yaciye avuga ibintu bikomeye rwose yarabahamagaye ati mwabahebera mwe baritabira nihebe y'ingoma baritabira ashatangura icerekana ko ari umwami ariko aravuza ingoma ati siniguzi nani nanga ni ukuvuga inanga n'imico kama imico kama y'Uburundi ntashaka kuyiguza amahera 80 cyangwa amahera arabandika ati siniguze ugwende ugwembe cyo kimwe ugwembe rwo ni nk'inkariha niyo ya novuga ko ariyo yamwa umwami mugabo butuvuga ugwembe data wanje akabanda ikindi kintu gikomeye cyerekana ko ari umwami w'umwami ariko aravuze ingoma nyene ari mu kibanza ciwe yavuze ati siniguze igihugu igihumbi sinasorekeye gusorora abasha aha dukuvuga byose yarabiyegeje n'umuhinga mu ngoma jewe nzi imico kama yatwebwe twazivugije kuva kera na rindi aya majambo nta wundi muntu ashaka kuyavuga atari umwami siniguze igihugu igihumbi twaze turavuga tukeri za ngoma atari mira vumba zahingwe mu rusengo rwa mungwe zisamirana mu makungu twaze turabivuga mugabiri nta muntu n'umwe ashaka kubivuga kiretse we harya rero mu yandi majambo yari umwami ari mu kibanza ciwe avugize ingoma yiwe najewe ndayivugije mba ndiko ndiyitiranya kumengo ry'umwami mugabo simba ndiwe kijya gihe yari umwami ari mu kibanza ciwe ariko aravuza ingoma y'ubwami nsambada yakumbure ico camperezako yaciye atera ati ewe Burundi dukundura igihugu cifashe batabishura bati tugira tugushemeze mu ruharamba uruharamba ni iki uruharamba n'urutaro naruzanye nagiye kwishuri mugabo naruzanye ndarufise bavuze uruharamba gucya uruharamba ruravuga ntacyo bitamba naruzanye urutaro ariko ndaruharagura n'intoki uruharamba rero yari intambwe y'abantu basanzwe y'abarimyi bimbuye bariko baranezigwa mayandi majambo n'umuntu mutoyi yigize umuntu mutoyi ariko arabyina n'abene gihugu basanzwe mugabo akabigira ari umwami abo bare bavuze yuko umwami atavuze ingoma babyumvise abibaza nabo kukumbure ati none byagenze gute nkeka icyo kibazo ndabona kibazo hanyuma babyumvise kijya gihe yavugije zijya ngoma nihi ngoma nagize ntewe manandima iyo nanze nzakubara hari nanze nkacanja mugwi wavugirije umwami n'umwami ari hari
urakoze cyane icyo kibazo turanakigaruka ko nkuko nabivuze mbere kumbure professor mworoharaza kudufasha kucerekeye niba mukuru w'igihugu yasubiriye umwami ariko reka mbanze nakire abandi banywa mijwi rya Amerika irakeneye Felicien ku murongo wa telefone turi kumwe
yego ndabumva
amahoro neza uri hehe
mwiriwe cyane
duga ku ijambo Felicien
yego hama yewe bwa mbere nagomba ntere n'ubushyigikira umuhinga agiye gutanga insiguro
ego turakumva komeza
yego cyane jewe ndi ugwaruka ndi umusore nikuvuga mu bijyanye n'imico y'ikirundi sinovuga ko ndi umuhinga muri byo ariko kubwanjye jewe naranezerewe cyo kimwe n'abandi barundi cyo kimwe n'ubundi gwaruka baranezerewe n'ingendo y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu kuvuza ingoma birya bigaragaza cyane cyane yuko nk'umukuru w'igihugu ashyigikiye cyane kandi ashaka guteza imbere imico n'imigenzo y'igihugu mwarabibonye n'ibimenyeshamakuru by'i Burundi ibitari bike mbere n'ibyankoje amakungu byarabyanditse ko kisigura ariko kijya kintu cyabaye ikintu gitangaje mu bintu byari bimaze iminsi mu imyaka yari iheze hariho leta itari nke zagiye zirakurakuranwa ariko ntitwari bwabo n'umukuru w'igihugu ahavuze ingoma rero kijya kintu cyaratunezereje cyane rwose nk'ugwaruka kandi nk'umurundi
Urakoze cyane, urakoze cyane. Felicien Mbega uri hehe aho mu Burundi?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko mvuka muri komine Kagoro y'Intara ya Makamba.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Ku ntererano yawe reka nakire n'uwundi Justin Bukeneza, Justin ku murongo wa telefone turacyari kumwe.
Yego turacyari kumwe.
Amahoro neza, uherereye hehe?
Mahoro cyane. Nanjye nagomba ntange intererano ku bijyanye n'ingendo y'umukuru w'igihugu. Ni ikintu cyiza cyane, ahubwo kidasanzwe. Ni ikintu kimboneka rimwe kuva twakabona abakuru b'igihugu bagiye batandukanye hatwaye Burundi. Biragaragaza yuko akeneye gutsimbataza imico n'akaranga by'Abarundi. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane, kuko mu Barundi ntibasigaye bavuga ngo ubumwe bw'igihugu urakwira hose. Rero akarorero yeretse Abarundi cyerekanye yuko ari umuntu aciye bugufi mu kubaha igihugu, mu kubaha akaranga kacu. Rero yabereye akarorero natwe urwaruka abari nyuma yiwe n'abandi bose basanzwe, yuko dukwiye gutsimbatana imico n'imigenzo y'Abarundi tutarabye igihagararo mu ntara afite cyangwa ikibanza mu ntara afite. Ariko ni ikintu kiba gikenewe cyane. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Justin, murakoze cyane. Ego uko nabivuze, tugaruke ku batumire bacu, tugaruke kuri Professeur Emile Mworoha. Benshi baragaruka bakavuga bati umukuru w'igihugu yoba yaragiye mu kibanza c'umwami, mubiravye yoba yarasubiriye umwami, ko bamwe bavuga bati hariho umukuru w'igihugu hakabaho n'umwami mu bihugu bimwe bimwe. None mwebwe mubibona gute yoba yarasubiriye umwami, cyane cyane mu kibanza yagiyemo avuza ingoma, avuga n'amajambo yavugije yavutse?
Ndakoze. Umukuru w'igihugu ntiyasubiriye umwami, kuko umwami urumva ntiyatorwa, yamariho imyaka yose. Mugabo umukuru w'igihugu ari muri etat demokratike yaratowe. Hanyuma rero mugabo naho ingoma yaserukira ubwami na repubulika yarayemeye irayiserukira. Icyo navuga ni uko kirya uyamurisho umukuru w'igihugu yerekanye navuga yuko ari itariki rikomeye cyane mu bya kera byerekeye umurisho w'ingoma. Murabona umurisho w'ingoma waragiye muri byinshi. Ubuho rero ni inscrit muri patrimoine mondiale de l'UNESCO. Hanyuma waragiye mu ma exposition universelle uheruka mu n'ibindi bayi. None umukuru w'igihugu nawe afashe umurisho agatamba, ni ukuvuga ni ikibanza gishasha, ni etape nshasha, ni itariki nshasha itazokwibagiranwa muri iswari y'ingoma. Kuko nicyo gituma namwebwe mwakibajije ni uko cyabaye ikintu gihambaye batazokwibagira. Kuko ingoma twavuze yuko yatangwe kuri Ntare Rushatsi, hanyuma iserukira ubwami, iserukira ubwami, iserukira n'igihugu cyose. Hanyuma rero uyu myaka rero yari yarakwiye igihugu cyose, abaye umukuru w'igihugu wa mbere avugiye iyo ngoma. Nicyo gituma ndakubwiye yuko ari itariki ihambaye mu byerekeye ibya kera by'iyi ngoma y'u Burundi. Hanyuma rero ibindi rero ni ukuvuga yuko yashigikiye bidasanzwe kuvuza ingoma, kuko iyi ngoma niyo yatumenyeshe mu gihugu, niyo na mu bintu byose byerekeye kama ku Burundi, nicyo kintu cya mbere cyemejwe. Aho rero nicyo rero navuga byerekeye iyo tariki umukuru w'igihugu yavugije iyo ngoma. Wewe ubwa mbere basi icyo kintu kikiba ushobora kubona ibidukurikira mugabo n'ubwo bino kugira yuko kuko bubaye bwa mbere ari tariki ihambaye itazokwibagirana mu byerekeye gutera imbere kw'ingoma no muri politike y'u Burundi yerekeye iby'ingoma bari barasabye yuko na Gitega yoba ensemble mondiale yo kuvuga ingoma mvuga abavuga ingoma no mu bindi bihugu byose bakaza kubivugiriza Igitega ibyo biri muri politike y'ikiturere kugira ngo babone yuko ingoma y'u Burundi ari ikintu gihambaye kandi ari twebwe Burundi twebwe Abarundi Burundi tubugwemejwe muri iyo patrimoine mondiale kubyerekeye iby'ingoma incamake nico novuga
yego urakoze cyane reka twakiriye n'undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Paul biganiro Paul turi kumwe mahoro neza
mahoro
yego
ku ngoma z'Uburundi cyangwa umukongomani ku ngoma z'Uburundi twabonye perezida wa Repubulika y'Uburundi yizihiwe rwose akubita ingoma ntacyo twamunenga nubwo ari watuvugirizwa ariko ntacyo twamunenga
uherereye mu Burundi cyangwa uri muri Congo uduhamagaye uri he
ya ndi muri East Africa Nairobi
ego uti naho ari we yazivugirizwa ntacyo munenga kuko yazivugije
ntacyo munenga nawe ni umuntu ari zihigwa kandi yarayikubise neza ubona ko abizi
ego urakoze cyane Paul urakoze turagushimiye ngaruke kubatumire bacu ego mushinga nahe ntafatiro nkuko Paul abivuze yaravugije ingoma naho ari wazivugirizwa arazivuza avugije ingoma none umukuru w'igihugu agatamba ingoma abatambira nde mu bisanzwe uravye imico y'ingoma
ego ndakengurutse ugambere na mbere ngiye ka kino kiganiro nawe nyina zokironka nagomba jiwe ndamutere intege ego yarize ingoma kandi yazize neza kubera ukuntu yahamagaye hanyuma gatera uruvyino hanyuma gatanguza ingoma vugire ngo byari ibintu byoroshye kubera mu kuvuga ko iyi ngoma zinumye hama ukaba ari utangura ni ukuvuga kuba waziharuriye mu mutwe ukabuza aho zigeze hama ukazitangura genda mukengurukiye no kumunga no kumugezi kandi nateguye n'umurisho wiwe ni naja mu Burundi tuzagutangura aramaze kwishyira muri studio hano nkeka mu kwezi kumwe nzoba nawe ushize ahabona nyine umurisho wiwe uvuga ibyo yorangura aho rero umukuru w'igihugu avuze ingoma none kumengo niwe wazivugiriza none nawe yavugiriza nde aho abarundi rero nibamenye ikintu ingoma hajya nta muntu numwe angana n'ingoma naho buri umukuru w'igihugu naho buri umwami ingoma irakuruta kubera umukuru w'igihugu ni umuntu umwe ko yavuye mu bantu hanyuma akabumwe akaja hejuru akitwa urongora igihugu ariko ingoma iguma imuruta utiguki uje ubonye ngo ubonye bavuze ingoma bari harya baba bari hejuru y'umukuru w'igihugu kuko haba hariho imana ugambe nabe nabivuze murabyibuka hari ingoma y'imana no kuvuga imana ni bibiri hanyuma haba hariho umwami haba hariho kandi n'igihugu cy'u Burundi mu yandi majambo harya ni ibintu byo ni igihugu cy'u Burundi kiri harya igihugu cy'u Burundi naco kirasumba umuntu bari we wese ari mu gihugu naho yoba ari umukuru w'igihugu naho yoba ari umwami aho rero muri icyo gihe umukuru w'igihugu abatambirande ariko aratamba umukuru w'igihugu ariko aratamba ingoma ntambwe atambira atambira Burundi bwa mbere na mbere atambira Burundi atambira Burundi bufite ayo mashyiga atatu Burundi buri mwimana burimwo umwami burimwo Burundi abagabo aho hanyuma umuntu z'umuvuzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umurimyi agiye kurima ni kubiki batamubwira uvuga ko yagiye kurima ariko arorora ni kubiki batavuga ko ari karorora ariko aravuze ingoma rero ni gikobwa kimwe mu byagiyejwe yabwiza gukora hanyuma na n'umubaha professeur Emile Muruha yabivuze ko umwami yavuze ingoma umwami yaravuze ingoma hajya rero nawe yavuga ingoma kuko ari cyo gikorwa nyamukuru kuvuga urya munsi ni ntibagirana ko n'umunsi wa mbere ingoma zavuze zitwa ingoma rero abandi hajya twe tuzivuza turaziyitirira hajya rero ikatambira Burundi bwamwimitse urundi bwaramwimitse ariko atambira abagabo ariko atambira abantu bose b'abarundi bamwimitse ko bamwimitse turimo twese ariko atambira abarundi hanyuma yagiye kuribuka ariko atambira abarundi sikosa umwami ariko atambira abarundi sikosa wenyene umwubahirizwa nyine cyubahirije na majore parite ndayishimiye ari bururi yarivugiye ati jewe ngiye kubabera umuhutu mu yandi majambo yari kurababwira ati servusi servorum je ngiye kubabera umusuku mukuru kandi urabivuga kurya rero twigisha ati ngo dukore ibi ngo dukore ibi ngo dukore ibi hajya nawe ariko aratwigina ariko aratwereka yuko n'ibyo umuntu ari wese asanzwe akora nawe abikora hanyuma ariko atambira imana ariko atambira imana iri hajya imana yigisha umurisho abatimbo ariko atambira igihugu cy'u Burundi hanyuma ariko yishyira mu kibanza cy'umuntu uwo ari we wese hanyuma ko yiga ingoma rero yari akoze igikorwa yabwiriza gukora cy'iteka cy'iteka kandi byagenekerezo byatari ikintu kuyandika hanyuma bikaba ibintu byiza rwose murakaramba murakagwira muri ku ngoma
murakoze cyane murakoze cyane. Radio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira kubijanye n'ingoma kubijanye n'imico kame y'igihugu cy'u Burundi ni nyuma yaho ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera karuhuko k'ibikorwa bya leta yararimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora muri cyo kibanza c'imico kame y'igihugu cy'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho abatari bake kumwe kumbure bamwe barashimye uburyo yifatanyije n'abavugije ibingoma mu kwemera akamaro n'ikibanza ingoma zifise mu karanga ku Burundi ariko hariho na bamwe bavuga ko batahimbawe nuko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona yuko ari mu kibanza cy'umwami kandi ko ngo zigenewe kuvugirizwa umwami. Rero mu kibuganiro muri sangacu uyu munsi tukako twihuza turaba duti mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma mbega umukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba abariko avugiriza nde abariko atambira nde nivyo abahinga mu mico kama na kahise k'igihugu cy'u Burundi bariko baradufasha muri kano kanya mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tumira mate turagaruka mu kanya.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radio Ijwi ry'Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka turiko turiweza igikorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze cyo kuvuza ingoma aho yari karaheraheza akaruhuko k'ibikorwa bya leta aho yari ari mu ntara ya Gitega mu minsi yahera bamwe barabishimye abandi barabinegura bavuga bati n'umukuru w'igihugu ntiyari kubikora ariko nivyo tuko turiheza uno munsi turaba ico gikorwa yakoze n'abanyonyi b'ishu rya Amerika baterera ibibazo n'ivyumviro turi kumwe n'abahinga babiri Patrice Ntafatiro umuhinga mu Kirundi c'abarundi ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi vyerekeye ururimi rw'ikirundi no gukundisha uburundi turi kumwe kandi na professeur Emile Mworoha kabari umuhinga yanonose cyane ibijyanye nyina kahise n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi turi kumwe kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone bahamagara reka kumbure tubandanyirize kuri bo nakire umunyonyi yitwa Eric Majambere amahoro neza Eric
amahoro cyane neza
urahura komeye uduhamagaye uhererehe baba yende
n'ubwo cyo Burundi wanarangura cyane ko mele bukeye hamara ngo ageze kuvuga ko tabo ariko amurashikiriza bijanye n'ingene tubona ibyo umukuru w'igihugu nyakubahwa Ebrisendaisiburo yakoze mu bisanzwe jyewe nkabibona yuko ari ibintu byiza cyane, kuko ari nk'urwaruka twebwe ndabona yuko ahubwo yadukanguriye igikorwa kidasanzwe kubona ari wateze imbere mu kwerekana ubuso neza akaranga igihugu cyacu. Narasenga byoroheye mu kirundi bavuga bati nta mukuru abura mukuru, uwavuga yuko ahubwo ari we yari gutambirwa ubona yuko yaba yihenze kuko ntawubura mukuru we. Rero birasisa umuntu wese agatamba, kandi rero nk'uko ingoma ariyo wafatiwe mu kirikire yanditse mu Burundi birasa yuko nawe ari uwa mbere ategereza kuyitumusinira gusumba n'abandi bose. No ku bw'ibyo kuba yarasanzwe birasa yuko ari ikintu cyiza cyane, kuko turetse kuvuga n'amajambo rwayo yagize igihugu harigihe ingoma zavuzwa igihe umuntu ariko yagize imana amashyaka atoze yuko igihugu cy'u Burundi nacyo
cyashyizwe imana imbere. Rero n'ahatotambira n'ahatokwitambira ahubwo yotambira n'imana kandi biciye mu murisho w'u Burundi. Ikindi nacyo hariho igihugu cyamushyize imbere kugira akirongore, rero naho nyine igihugu aragitambira, kandi urumva yuko umukuru w'igihugu ntasumba igihugu cyamushyizeho cyatumye yitwa umukuru w'igihugu. Rero nk'uko ingoma ariyo isa n'iserukira u Burundi nibado yuko icyakoze ni cyiza rwose, ahubwo turagikenguruka n'abandi ahubwo boboneraho kugira baze barakora nk'uko nyine nawe yatweretse akarorero, ndetse tukamufatiraho n'ibindi bitariko birabayevoriwe ahubwo bikabayevoriwe gusumba. Je ni nk'ibyo ntushobora gushyikiriza nihagere ikindi mushobora kumbaza, numva mwashobora kukimbaza hanyuma. Murakoze,
urakoze cyane Eric, urakoze cyane ngaho mu ntara ya Murambya mu Bukeye. Reka tugaruke ku batumire bacu, kumbure Professor Mworoha, turumva ko abajeune ba telefoni no munsi barashimye cyane igikorwa cyakozwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kuvuza ingoma. Bamwe bavuga ko kwari kwicisha bugufi, abandi bakavuga ko kwari kubigisha imico kama. Kuri wowe ubona abayobozi kumbure b'igihugu bokora iki kugira ngo kumbure babandanye berekana akamaro k'imico y'igihugu, kuko twumva abakiri bato babishima cyane bokora iki?
Urumva navuze nuko uko umukuru w'igihugu yatanze ingoma ari ikintu cyo gukomeza nyine umurisho w'ingoma, kuko ingoma iri mu kibanza cya mbere. Hanyuma rero hariho n'ibindi byinshi byerekeye imico myiza y'u Burundi, byerekeye intambo, ibyerekeye imbyino z'abigeme, ibyerekeye gutamba ya danse geriyere za hariya anyi mu Kirundo batamba bambaye inshato izingwe n'ibindi. Hariho n'ibindi byinshi byerekeye guteza imbere n'ururimi rwacu no guteza imbere ijambo ry'u Burundi, kuko urabona n'ubuntu, urabona ibyo bintu byose. Umukuru w'igihugu rero mwabigize mutima kubera yayigeye mu gutamba mu bwirizirya ntambo, navuze yuko yari itariki gihambaye, kuko badokwama babyandika mu mitabo bamenye yuko byatangwe kwari ukugira ngo ni uburyo bwo gukomeza iyo patrimoine ya mbere Abarundi bafise izwi ku isi yose, yatambira u Burundi, yatambira umurisho w'ingoma, ubwo buhinga bw'ingoma eka n'isi yose, kuko urabona nicyo kintu cya mbere kizwi. Naho rero kugira ngo namwebwe mukigire ko ikiganiro ni uko mubona yuko ari ikintu gihambaye cyerekana ugutera imbere kw'iyo patrimoine yacu y'ingoma y'u Burundi. Aho rero mvuga yuko turaba n'ibindi byose byerekeye guteza imbere ubuntu, guteza imbere ibiraba byose, imico kama y'u Burundi, kuko izo dufasha kugira ngo tuteze imbere igihugu cyacu ari umukuru w'igihugu cyanke reka n'izindi nzego zose zishimbere ibyerekeye kirikire y'Uburundi byerekeye nicyo kumita nicyo kamere Burundi.
Yego urakoze cyane. Duhindukire muri Canada, mushinganye Patrice Ntafatiro, nawe nkuko professeur Ngoro habivuze, guteza imbere imico kamere y'u Burundi birakwiye cyane kubandanya mwebwe musanzwe mwigisha ikirundi c'abarundi mu biganiro byanyu, cyane cyane nk'umuntu ari mu mahanga. Icyo gikorwa cifashe gute mu kugerageza kwigisha abana bavukiye hanze gukunda ikirundi, gukunda Burundi, icyo twokwita iyo experience, icyo gikorwa kimeze gute, baravyakira biroroshe?
Ego ndakengurutse. Kwigisha ikirundi mu mahanga ntibyoroshe, kubera usanga ingi mpatire ku bana banje kuzinuja kure. Abana banje bagiye ku mashure bavuga icyongereza, bavuga igifaransa, niyo bariko barakora integerezwa bazikora mu gifaransa, bazikora mu cyongereza, abagenzi babo bose bavugana mu gifaransa, mu cyongereza, ugasanga umwanya wo kuvugana ikirundi bimukeya cyane ku mugoroba. Aho rero ababyeyi badakobeje kuno nyene ururimi uragenda gose. Nibyoroshe mugabo tugira Imana kuba hariho za YouTube, harihonde baragenda bakarayiganiye umuntu aba yarashizeho, bakumbiriza ninde, bakakurikirana, mperuka kuraba ninde y'amasaha atatu yitwa nyambango y'inkuba sinzi, ugasanga ni ibintu byiza. Ariko barakana nagomba kugenda ngabutse gatoyi kuri ibintu by'ingoma. Nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, siwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuga iby'ingoma. Na nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yaravuga iby'ingoma, umwubahwa wayita Didace Baranderetse yarandungikiye akavideo gatoya ariko arakiranya. Mugabo itandukaniro riri hagati ya nyiricyubahiro Petero Nkurunziza na nyiricyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarakuye nyambara abami, yambara ibutura, arakura ibirato, haragenda arambara imigwebe rero byose birakwira, arahamagara, baramwitaba, aratanguza ingoma, aratamba uruharamba, ni ukuvuga byose birakwira. Nibyo nyiricyubahiro Petero Nkurunziza yari yabigize, mugabo we yari yambaye karuvati n'ibirato n'ikinyene, kumbure n'abavuzi b'ingoma yari asanze bari ngaho, ariko ubundi wari umugambi ati ndagiye kuvuza ingoma nta kindi kinjanye, urubanza n'uru nagenda kugira ndabivuze kubera sendi umuhinga. Jewe ndiko ndavuga ibintu nkurikije ubumenyi mfise, kandi ako kantu ndakazi sinogera ntakavuze. Ndagarute kuri cya kirundi rero, ikirundi cyoroshye kwigisha mu mahanga kubera usanga bitugora, mugabo nukugukora nyene tukaruha kugira ngo abana bacu bagume baje baje bava, na cyane cyane nk'abana banje bavuze ingoma, nk'abandi bigisha bavuze ingoma, tuvuze ingoma mu kirundi, bagwiza kwigiza mbyino mu kirundi.
Urakoze cyane rwose. Uyo mwari mwumvise yari Patrice Ntafatiro ateramisha ibiganiro byitwa ikirundi c'abarundi ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwigisha ikirundi no gukundisha igihugu cy'u Burundi, akaba kandi ari n'umutimbo yanakuriye yavukira mu ntara ya Gitega mu Gishora, yaravugije ingoma zo muri iyo ntara. Twamutumiye kugira ngo aterere kuri kino kiganiro cerekeye ingoma. Twari turi kumwe kandi kuri telefone muri iki kiganiro muri Isanga na Professeur Emile Mworoha, akaba ari umuhinga yanonosoye cyane ibijyanye na kahise n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi. Ndabashimiye mwese batumire bacu, namwe banywanyi biradijwe rya Amerika mwaterereye kuri kino kibazo cerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugije ingoma mu ntara ya Gitega. Benshi bibajije ko byinshi, bamwe barabishimye abandi ntibabishimye, ariko twashoboye kumva byinshi byerekeye imico y'igihugu cy'u Burundi, imico y'ingoma z'igihugu cy'u Burundi. Abahinga badufashije, nizere ko mwafashijwe namwe. Rero tubahamagarire kubanda nimwumviriza Radio Ijwi rya Amerika n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Mwari muri kumwe na Oriane Itanga ishaka kuno munsi. Turabashimiye, tubifuriza umunsi mwiza, mubandanye mwumviriza Radio Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu. Mugukerera c'uburundi yabaye isubizo cacu mugutangira